ni mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ndabasuhuza mbahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na Jeffrey Mutagoma Aloys Bigirimana niwe baduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi umwanya no wawe
urakoze Geoffrey hano muri leta z'ubumwe za Amerika umugambi wa demokrate niwo ugiye kuzogenzura sena ya leta z'ubumwe za Amerika inyuma yaho aba demokrate babiri John Ossoff na Reverend Raphael Warnock batsindiye intebe zibiri imigambwe ibiri ikomeye yariko irarwanira muri leta ya Georgia intsinzi y'abo bagabo babiri ihaye aba demokrate kwigarurira sena yari mu minwe y'abarepublikani kandi n'akaryo keza kuri Joe Biden n'abashingamateka bakomoka mu gambwe wiwe kuzorenganya amategeko yabo bitabagoye cyane perezida yatowe Joe Biden yaciye yihuta gukeza abo bagiye kuzoba abasenateri bashasha mu gihe abarepublikani aribo bari biganje muri sena ku ntebe 50 kuri 48 iyi ntsinzi iciye ibagabura ku ntebe 50 kuri 50 icegera cya perezida cyatowe Kamala Harris w'umudemokrate niwe azozaganura akazoshobora kwama ari ku ruhande rw'umugambwe wiwe w'abademokrate mu gihe azohitamwo kubikora ishyirahamwe ry'umwe bwa buraya ejo ku munsi wa gatatu ryaratanze uburenganzira bwo gukoresha urucanco rugira kabiri rwa COVID-19 bituma haba icyizere ko ibihugu bya buraya bigiye kugira agahengwe mu gihe ibitigiri by'abandura bibandanya byiyongera urucanco rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti Moderna rugiye gukurikira izakozwe na Pfizer na BioNTech mu gucandaga abanyagihugu b'ibihugu 27 bigize uwo muryango aho amareta ariko anebagurwa ko yatebeje kuronsa abanyagihugu incanco iyi nkuru itangajwe mu gihe icyo kiza cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 15,700 ku isi mu masaha 24 ahede hambavu y'iyo nkuru intumwa zo ku rwego rwo hejuru za OMS zari zirindiriye kujya gutohoza amamuko y'uwo mugera mu Bushinwa zarabuze ayo zikira nayo zimira inyuma y'aho Ubushinwa bubimiye uburenganzira bw'impapuro bwo kwinjira muri icyo gihugu ku munota wa nyuma uwo mugwi w'abahinga 10 wategekanya gushika mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa muri iyi ndwi Sudani yarasinyiranye amasezerano na Israeli yo kunagura imigenderanire ejo ku munsi wa gatatu ayo masezerano yakurikiwe n'ayandi aho ibanki nkuru y'isi izoca iha icyo gihugu umuriyaridi w'amadolari yifashanya buri mwaka bifashijwemo n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega aya masezerano asinywe atakwezi kurahera Amerika ikuye Sudani ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi inyuma y'aho icyo gihugu cyemereye mu kwezi kw'icumi kunagura imigenderanire na Israeli Sudani igize igihugu cya gatatu cy'abarabu gisinye ayo masezerano na Israeli inyuma ya emira z'abarabu zunze ubumwe hamwe na Bahrain byayasinye mu mwaka uheze ishyirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee ERC rivuga ko rizofasha abategetsi ba Sudani mu gufasha impunzi ziri mu makambi ya Umrakuba na Teneba izo kambi zihaye indaro ibihumbi by'abanyayetiyopiya bariko barondera ubuhungiro inyuma yo guhunga intambara yabereye mu ntara ya Tigre ya Etiyopiya ERC yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abantu barenga 60,000 bajabutse urubibe bava muri Etiyopiya binjira mu buseruko bwa Sudani kuva aho intambara muri Tigre itanguriye mu ntango z'ukwezi kw'11 ERC ivuga ko hafi cya kabiri cy'izo mpunzi kigizwe n'abana benshi muri bo baburanye n'imiryango yabo igihe bahunga intambara intambara hagati ya leta ya Etiyopiya n'abayirwanya mu ntara ya Tigre yo mu buraruko yahitanye ubuzima bw'ibihumbi by'abantu yongera ikura mu ngo zabo abashika 950 benshi bavuga ko hataratekana ku buryo bosubira mu ngo zabo naho leta ya Etiyopiya ibandanye ibizeza ko imirwano yarangiye
koze Aloys Bigirimana kutugeza wayo makuru Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mu murwa mukuru wa politiki u Burundi Gitega haraye hatangijwe banki nshya izafasha guteza imbere urubyiruko.
Iyi banki igitangura hariho abari bazi uko ari banki izotanga gusa ingurane. Mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari banki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose.
Ezekiel Nibigira, minisitiri ushinzwe urubyiruko mu Burundi, niwe wafunguye iyo banki. Aho mu Burundi kandi leta iraburira abaturage kudakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19. Mbere yo kuza mu biyaga bigari, duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inteko Ishinga Amategeko Kongre yaraye ibaruye bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11. Byagenze gute? Mugenzi wacu Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Nk'uko amabwiriza Congress yiyemeje ku cyumweru gishize ku itariki ya 3 y'uku kwezi, imirimo yayo imitwe yombi iteranye yatangiye ejo neza saa 7 y'amanywa ku isaha ya hano i Washington DC, ubwo byari saa 2 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Inama yari iyobowe na Perezida wa Sena ari nawe Vice Perezida wa Repubulika, umurepublikani Mike Pence. Yatangiye asoma ibyavuye muri koleji y'abatora leta ku yindi, akurikije uko zikurikirana uhereye ku nyuguti ya mbere y'amazina yazo. Ebyiri za mbere, Alabama na Alaska, ntizateye impaka na gato. Zombi Perezida Trump niwe wazitsinzemo. Ikibazo cyazamutse kuri leta ya 3, Arizona, Trump yatsinzwemo. Abarepublikani banze kwemera ko Joe Biden yayitsinze. Perezida w'inama Mike Pence yasanze bikurikije amategeko, kuko byariho umukono byibura w'umusenateri n'umudepite umwumwe. Noneho yemeza ko imitwe itandukana ijya kubijyaho impaka ku ruhande. Mu by'ukuri abasenateri nibo bagiye iwabo, kuko Congress yose yari iteraniye mu cyumba kinini cy'inama y'umutwe w'abadepite. Abadepite rero bo bagumye mu cyumba cy'inama yabo. Perezida w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi niwe wayoboye impaka zabo z'abadepite rero, naho Perezida wa Sena Mike Pence ayobora iz'abasenateri. Homba ariko ni mu ngoro imwe nini cyane ya Congress. Buri muntu, umusenateri cyangwa se umudepite uwo ari we wese, yari afite iminota 5 yo kuvuga icyo abitekerezaho nta wundi umuvugiyemo. Impaka zamaze akanya gato, noneho abantu amagana bakoraga imyigaragambyo yo gushyigikira Perezida Trump hanze y'ingoro ya Congress, bamena urugi n'ibirahuri by'amadirishya rw'ingoro y'inteko. Bamwe binjiramo n'umujinya mwinshi bambaye ingofero za Trump, bafite n'amabendera y'igihugu. Polisi ya Congress byarayirenze, inarirwa kubakumira kugera no mu bice rubanda batemerewe kugeramo badafite uruhushya. Muri icyo gihe President Trump yarimo yandika kuri Twitter anenga Vice President we Mike Pence ngo ntabwo afite ubutwari bwo gukora akazi ke. Abashinzwe umutekano wa Mike Pence n'abashinzwe umutekano wa Nancy Pelosi, nimero ya 3 mu butegetsi bw'igihugu nyuma ya Perezida na Vice Perezida wa Repubulika, barabatwaye bajya kubahisha ahandi hantu hatandukanye. Abagize Congress nabo inzego z'umutekano zarabasohoye zirabahungisha. Meya wa Washington DC umutegarugori Muriel Bowser yahise ashyiraho amategeko yo kudasohoka mu rugo mu murwa mukuru wose guhera saa 12 y'umugoroba kugera saa 12 mu gitondo. Nyuma yaho Nancy Pelosi yamusabye gutegeka igisirikare cy'umurwa mukuru bita National Guard gutabara Inteko Ishinga Amategeko. Umuntu umwe w'igitsina gore yarasiwe imbere mu ngoro ya Congress. Amakuru ya nyuma yatangajwe nuko yaje kwitaba Imana nyuma yaho ari mu bitaro. Abandi bantu barakomeretse bakomerekera mu myigaragambyo yo hanze, barimo bahangana na polisi yagombye gukoresha ibyuka biryana mu maso. Muri aba bakomeretse harimo nabo mu nzego z'umutekano. abapolisi bari bambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane babohoje ingoro ya Congress nyuma y'amasaha ane yose yari imaze mu maboko y'abayoboke ba Trump. Mu magambo make, habaye akaduruvayo kakataraboneka ku ngoro ya Congress. Abashakashatsi n'abanyamakuru b'inararibonye bemeza ko ari ubwa mbere na mbere bibayeho mu mateka ya demokrasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mike Pence yatangaje ku mugaragaro kuri Twitter ko gutera inteko ishinga amategeko bidashobora kwihanganirwa, ati ababikoze bose bagomba kubiryozwa n'amategeko akabahana yihanukiriye. Joe Biden watorewe kuzayobora igihugu muri iyi myaka iri imbere yabwiye ijambo igihugu avuga ko atari imyigaragambyo ahubwo ari imyivumbagatanyo. Yasabye Perezida Trump kujya kuri televiziyo nawe kugira ngo abwire abayoboke be kubohora ingoro ya Congress. Trump yarabikoze koko gato nyuma yaho, ariko akomeza kuvuga ko yibwa amatora. Abandi banyapolitiki benshi batandukanye, abarepublikani n'abademokrate, bamaganiye kure ibyabaye kuri Congress. Barimo na president wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George W. Bush, umurepublikani wategetse igihugu imyaka 8 kuva mu 2001 kugera mu 2009. Abagiye mu myigaragambyo kuri Congress bari babihamagariwe na President Trump, wari wabasabye kujya kotsa igitutu abageze inteko ishinga amategeko kugira ngo bambure Biden insinzi ye maze babe ariwe bayiha. Yari yabasezeranyije ko azana ubwe mu myigaragambyo yabo kubabwira ijambo. Byose byahagaze atarajyayo.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ejo kuwa gatatu igitega mu Burundi, banki y'urubyiruko yatangiye kumugaragaro gufungura amakonte y'urubyiruko n'abandi bose babyifuza. Banki yatangaje kandi ko yiteguye guhita yakira abakeneye gusaba imyenda. Ni inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, twayisomeye na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Yugururi cyese ibikorwa by'ibanki y'iterambere y'imigambi y'ugwaruka, Ezekiel Nibigira umushikiranganji ajejwe ugwaruka yavuze ko naho iyo banki yuguruye itaje gutanga ingurane kugwaruka gusa nk'uko abatari bake bahora byibaza, ahubwo izokora nk'andi mabanki yose y'ubudandaji. Yaciye hamagarira ugwaruka gutunganya amadosiye yo gusaba ingurane.
Iyi banki igitangura hariho abari bazi uko hari ibanki izotanga gusa ingurane, mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari ibanki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose. Guhera uyu munsi abantu barashobora kuza kugurura amakonti yabo, abagomba no gusaba ingurane guhera uyu munsi barashobora kuzana amadosiye yabo muri iyi banki. Urwaruka rwari rumaze iminsi rubaza ingene bizogenda canke igihe ico gikorwa kizotangurira. Ubu rero ntibaze basubire kutubaza.
Sixte Niyuhire umuyobozi mukuru w'iyo banki ifite icicaro gikuru mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi avuga ko akarusho kuri iyo banki aruko inyungu izoba ntoya ugereranije n'ayandi mabanki y'ubudandaji, ariko ntiyashimye kuvuga uko iyo nyungu ingana. Ikindi nacyo kizoba nk'akarusho nk'uko uwo muyobozi mukuru abandanya bivuga, nuko leta izoshobora kwishingira ugwaruka kwishize hamwe mu makoperative bagahabwa ingurane atangwa ati batanze.
Ni banki ije kugira ngo yakire amafaranga y'ugwaruka kandi yongere itange ingurane kugwaruka. Kugwaruka rudafise n'ingwate zisabwa ahanini n'izindi banki. akona karusho ka mbere ibanke isumbye izindi banke. Ikindi nacyo ni banke ishaka kwegera gose abenegihugu kugira ngo ibafashe mu bikorwa byabo by'iterambere kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuzamuka. Tugerageza dukorane n'abandi dushyire gukorana kugira ngo tura yuko n'ibyerekeye bita mu Gifaransa taux d'intérêt inyungu dusaba kugira ngo ibe iri ntoyi ugereranije n'uko ahandi bitanga. Urwaruka rwobo ni inyungu ntoyi cyane ugereranije n'ahandi.
Urwaruka ruva mu ntara zitandukanye rwari rwazindutse ruza kuguruza amakonti kugira ngo nago mu minsi iri imbere rushobore gusaba ingurane zo kwiteza imbere. Uwo musore yaje avuye muri komine Bweru intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi.
Uno musore akanyamuneza nko kubona tubaye nk'abambere tukaba twanashitse ngaha mugira twuguruze konti mugira tutangura imigambi yacu. Tunatsira kwa murundi rwaruka ruba rufite imigambi yo gutera imbere yuko boza kubwishi mugira naho bazomenye ejo hazoza habo nyine hazobahame. Cye kintu ndindiriye ku ino banki nibaza ko shobora ikintu kinini ya cyane ino banki niyo ngomba nanje dutangurana mugira nihihangiro yuko shobora kuzoserukira nk'urundi rwaruka fate ko mu Burundi bazotanga akarorero ku migambi nzo bafise ntungere nzo banateye imbere je akarusho nzo bangi no bangiye koronka mugenzi nzo banugurije konti mu banki uko nzo zani migambi yanje hama asaba nk'akadeni mu kugira nshobore kwiyungunganya mu kugira ntahere imbere mu zana ko ndakora nashobora koronka kuna kuri
kubw'Imana Grace n'umushinguzi wa koperative umushinge w'iterambere yo muri komine Ndava intara ya Mwaro hagati mu Burundi nawe nyene avuga ko yiteze byinshi kuri iyo banki.
Abari muri koperative yacu n'abajene kandi iyi bije nayo urabona ko ari ishimikiye no ku bajene nyene n'iterambere ry'abajene rigomba kuza twebwe rero nk'abajene cyane na representation yayo usanga n'abantu nyene bakiri bato rero twebwe twavuze tuti ntitwotangwa nitwe twanashitse ubwa mbere ngaha mbere nitwe bahereye ko kugira ngo ntidutangwe n'iryo terambere yego kuko n'iryo shimikiro ryacu twahora tubura uburyo bikatugora dushaka gukora umugambi tukiyumva icyo twakora tukaraba iyo dukora uburyo tukabura mugabo rero yibije yaje twazindutse hakiri kare kugira ngo twiyandikishe twiguruze iyi konti hama tugaragaze ubushake dufite.
Uwo mwigeme avuga ko bari batinye kwitura ayandi mabanki y'ubudandaje akavuga ko basaba mananiza mu gutanga ingurane. Ikindi uwo mwigeme abandanya asaba abashinzwe iyo banki n'abayirongoye nuko ibyo bemererwa rwa kuva icyumviro cy'iyo banki kivuka byojana n'ingiro.
Twaratinya kuja mu yandi mabanki kuko twiyumvira kuguruza byonyine biragoye ariko ngaha aye kuguruza ni kubuntu kuguruje kubuntu tugaje twumva n'inyungu ni batugurana zizoba nto bizotworohera ku migambi yacu kuko wasanga tutokora n'imigambi miremire kubera uburyo ari buke. Rero twebwe twiteze ikintu gikomeye cyane muri no bank icyo twosaba nuko nyene twa twitaho nyene nkuko babitwemereye yego ntibizobe ibyo kumunwa gusa tubibone mu ngiro kuko ubu ntiturabibona. Turasaba rero kugira ngo ukuba bivuga izingufu bazananye ukuba bitubwira tuzobibone gucya nyene ntibizobe amasigara cica.
Ibanki y'ugwaruka yuguruye icese tariki 5 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020 yuguruye icese n'umuhisi president Petero Nkurunziza ariko kuri no wa gatatu akaba ariyo yugururiye imiryango abakeneye kuyitura.
Turacyari mu Burundi aho leta ivuga ko abantu 40 banduye virusi ya corona mu minsi ibiri ishize mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo. Ivuga ko abantu bose batazubahiriza amabwiriza yo kwirinda gukwirakwiza indwara ya COVID-19 bazacibwa amafaranga cyangwa bakajyanwa mu nkiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ukorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuva ku itariki ya kane honyene gushika kuri ya gatandatu abantu 40 ni bamaze gupimwa mugira wa COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakabamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye. Abanduye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo. Mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganji w'amagara y'abantu utazendi ku mana yasabye ko ingingo zo kwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa kadomo maze utazobyubahiriza agatangisha uhada hata tuzwi nyuma ubukurikiranwa mu tungane. Hari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro by'i Bujumbura
byibanza navyo ni ibi bikurikira ubunwero ububari uburiro ibibuga by'inkino ibitoro by'amabisi, amasoko, amashure, amavuriro, amasengero, ibiro vya leta canke ibyo bikorewe twabo, eka mbere naho hantu hose hahurira abantu benshi gushikira nganji busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'izingingo mu gihugu cyose guhera igenekerezo rya ndwi nzero 2021. Isabwe kandi ko uwo wese yoca kubiniza ingingo yotangishwa ihadabu hakurikije amategeko kandi akayitangishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa mu butungane.
Nta gitegereje ihadabu izotangishwa bene ibibanza cyangwa abajejwe ibibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana, hadotangishwa amahoteli yakira ingenzi ziva hanze akarenga ku masezerano yo yarazwi. Ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru yo gushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe.
Amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganji bw'ubudandaji ingenzi yasinye urwandiko twita acte d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta muri ayo masezerano ubushikiranganji bw'ubudandaji ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku miliyoni 2 hamwe no gukurikirana n'ubutungane. Bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hoteli bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli. Ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye. Dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoshyira mu ngiro
ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe. Umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta
twuguruye imvibe tuzi neza ko tuzozibira mubuga tusanga nk'indongozi mabijejwe aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramaramaje. Nicyo gituma navuze yuko ubu jewe nzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nambe wadutwe nate gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga Uburundi. None umuntu twofatane imiti y'uburozi aje kuroga Barundi ntiyohara azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwa mukingira ikibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica Barundi. Icyo kintu kirateye isoni kiramaramaje kuko n'umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa kumbijana shaho mwereke wicishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa kuba ihumbijana ahubwo hariho numvise ngo bahagitire 5,000
muganga ari kumana yavuze ko hanini abandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagacamo kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusangi basubiye kwijajara.
Biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukirwa kuri twese abavuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijya ngingo zo gutaramukanya zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura. Byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose. Muramaze kubona mu bukwe mu mariage mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze.
Ingenzi zinjira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zifite ibipimo bya COVID-19 bitarenze amasaha 72 ariko ku baturuka mu bihugu bibanye na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Kubumana.
Icyo tumaze kubona ni uko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwanda aza mu minsi 25 abashyitsi ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi 3 ugasanga yaje yanduye mugabo agishyira kuri aeroporona atamugera afite. Ibyo rero byose tuzabikora aho ngaho turabe ingingo zofatwa.
Kuva umuntu wa mbere yasa umugera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi gatatu umwaka ushize abantu 884 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu gihe 19 bakiri ku musego. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko bafite ikibazo cyo kubona amazi meza. Barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubatabara. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukora mu burasirazuba bwa Kongo Vedaste Ingabo yavuganye na bamwe muri izo mpunzi mu nkambi ya Mulongwe.
Tabinda imurongo turafise kibazo cy'amazi tuzinduka gutonda bamwe hari gihe batonda mu ijoro abandi twazinduka mu gitondo tugasanga hari abantu benshi n'amazi yaje hacatangura akabyuka induru ugasanga turagwanye turi ku ibombo aha kamara umwanya mutonyi tutaraheza kuvoma twese kare twara twitura ku bipompa ariko ubu uri kuravoma sinzi ko ari kubera imvura usanga sani asa nabi harimo ibishafu hari gusanga haduganyemo n'ibisenyi tukafa kunywa nyine kuba atako turi bugire tugiye dufite ikibazo cy'amazi ni kuri hano mu site wacu cy'amazi kuba ndanse twosaba ababijejwe yuko bogira icyo bakoze vuba kandi tukanatangaza ukuntu amazi ari karabura imvura iri kiragwa ariko mu gihe imvura itagwa nubwo haza amakenya amazi twarayaronka rero twasaba ababijejwe baraba uko batugirira kuko amazi ni nkenerwa na burya kino gihe hari ikizo cyateye cya coronavirus hari igihe amazi tuyabura tukagenda kuva mu ruzi rwa Mutambara hari naho Mutambara urabona ni nk'ibirometero bishyika nka bitanu kuva mu ikambi Murongwe hari naho ababembe babakankamira mugataha ukata amazi mufise ngaha ku ibombo na haramutsaje usanga n'abariko baragwana ikintu cy'amazi ni ikintu kigoye abantu bapfasoni ni ikintu kitugora rwose turasaza serira n'ingene yoduhereza amazi turahangayitse rwose ngaha muri sitemu rongo mbere tubona nk'uko tutari nk'abarefije kubera ahandi hose numva ngo umurefije afashwe nabi nimba Kongo yananiwe kudufasha niraba ingene itanga uruhushya ihereza iyindi leta itunguruze idutware nk'andi hantu tworonka nk'amazi ngira ngo babishoboye ni ukuri leta ya Kongo ndabona nta kintu na kimwe ishoboye ku bintu by'amazi ikibazo cy'amazi guhera kuva dutangura inkambi ikibazo tujyanye n'amazi kirarenze ni ikintu nakamenesha banga nk'umuntu gareke ndabona sirikare ya Kongo sirikare ya Kongo nimbibona yananiwe yuko idufata neza nihere izindi leta turabe yuko koshobora kuronka amazi
kuva tukingira iyi nkambi ya sitemu rongo turafise ibibazo binini cyane ibibazo dufise biraduhanze rwose iyi nkambi yarabuze amazi inkambi cyoroka ku rugero ruhambaye kuko mu nkambi yo mu Rusenda bayaronka 24/7 ugasanga amazi barayamena amazi ntagira ikiyakoresha mugabe ni murongo twora nayo tunwa bivanye nuko badufashe nabi kandi hasi rero yakoze igikorwa cyo kugira ngo baduterasireze amazi akwiye ugasanga ngaha mu nkambi yo murongo hari abantu by'ukuri ingumu zirigwa zirayaga imigere Jenny Twahakizimana Claude mba wiboroka 14 ndi mpunzi mvugira impunzi zose zose zita murongo mu gihe amazi atayo naho ibiza byahora bitemba ntibigitemba ubu tujya muri Mutambara ni birometero gufi bitanu cyatugiye muri Mutambara turuhangayitse rwose aho umubyeyi hasi na IDS nakore kuvugira ngo arabe ko ntuvyogenda nayo ubundi ho tugeze aho mashasha iyo urundi wacu twakuze tutazi bipoma ngi gipoma ni giki cyinshi cyo byuko imaze imyaka 33 mu gipoma se ndi cyaricho nakimenyengeze muri Kongo babi bivaze kuza kwishinga no muri Kongo nigize ndi kuzimukanwa numva numunyu ndavuga ati yabasamaza n'umugwesera ndavuga ati ribombo ni bari gumize ngagira ngo tutatura amazi yo kunywa igipoma pompye haza ubuzi buke ingoma imigere abantu bakakwicana mu mitwe n'agasa woza kwiyahura kana cyamaze ni karaza uhitamo kubihera ibyo ndiyo bapomyo biraza kandi micangiraza n'amazi mabi kuko nta mazi yova mu binogo yotinda abasamira neza kandi ko kibi gipoma babasize mu kuzimu ni ukuvuga ibyo binogo by'amazi baba barazinje tembere mu nkambara ziko ari ahantu hagwiranye amawezi ya manyera vindani mu bishimu niyo tonyuroka tugasanga tuko turayanwa ahubwo n'umucafu uteye nabi
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo na Pio Soreje ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kuyategura yari ahagarariwe na Etienne Karekezi yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yimwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.